ഇനി ന്യൂസ് വിത്ത് അമേരിക്ക. ന്യൂസ് വിത്ത് അമേരിക്ക ഇഗിയ കുവഷ്കിരിസ ഇബിഗാനിരോ വ്യാർയോ മുകിരുണ്ടി നമ കിഞ്ഞർഗ്വാണ്ട ഇ വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസി turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri kitondo ku munsi wa gatatu itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka w'2015 kuri mikoro muri kitondo muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Icyo nico kibabaje kumva imodoka za leta z'igipolisi zikora kuza kwimura umuntu zikamwimurana n'amasasu ziko zirarasa abanyagihugu atana kimwe bazira.
Uwo ni umwe mu banyagihugu bo kumutakura muri komine ya Cibitoke i Bujumbura avuga ku masasi menshi yavugiye muri iyo quartier ejo kuwa kabiri. Iyi nkuru n'andi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Reka yamara dutangure ku makuru avugwa hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Waramutse neza Thomas, utubwire amakuru avugwa muri iki gitondo.
Waramutse neza Fidel, ndagushimiye kandi namwe abateze amatwi ijwi rya Amerika mwabonye Imana ikingura. Duhere ku mupira w'amaguru, igikombe cy'isi cya karindwi cyo mu cyiciro cy'abagore FIFA 2015, imikino yatangiye ku wa gatandatu ushize muri Canada. Umukino wa nyuma uzaba ku itariki ya gatanu y'ukwezi gutaha kwa karindwi. Afurika ihagarariwe n'ibihugu bitatu: Cameroon, Cote d'Ivoire na Nigeria. Mu mikino yabo ya mbere, Cote d'Ivoire yatsinzwe n'Ubudage ibitego 10 byose ku busa, Cameroon yatsinze Equateur 6 ku busa, naho Nigeria na Suède baranganije 3-3. Iyi FIFA 2015 igikombe cy'isi cya karindwi rero mu cyiciro cy'abagore kirimo ibihugu 24 mu gikombe giheruka mu 2011. Icyo gikombe cyari cyakiriye ibihugu 16. Mu Misiri ho urukiko rwaraye rukatiye urwo gupfa abantu 11 mu rubanza rw'abantu bateje imidugararo muri stade y'umupira w'amaguru ya Port Said mu majyaruguru y'igihugu mu 2012. Icyo gihe amakipe yakinaga ni Al Ahly na Al Masri. Abantu 74 baguye muri iyo mibyigano. Urukiko kandi rwakatiye abandi bantu 40 ibihano by'igifungo bitandukanye, bimwe bigera ku myaka 15, abandi bantu 20 babaye abere, abahamwe n'ibyaha bashobora kujurira. Muri Siriya, umutwe w'inyeshyamba Armée Syrienne Libre ASL mu magambo ahinnye ejo wigaruriye ikigo cya gisirikare gikomeye cyane cyitwa Liwa 52 cyangwa Brigade 52 mu majyepfo y'igihugu. ASL yo ntiri muri ya mitwe y'intagondwa. Yari imaze imyaka 4 yose ishaka gufata icyo kigo. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Observatoire Syrien des Droits de l'Homme uvuga ko abasirikare 20 ba leta n'abinyeshyamba 14 baguye mu mirwano y'ejo yari ikaze cyane. Brigade 52, icyo kigo rero cya gisirikare gikomeye cyane, ifunguriye ASL Armée Syrienne Libre umuhanda munini cyane uva mu murwa mukuru wa Siriya Damas ugana ku mupaka wa Yordania. Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Guverinoma ya Eritrea iratera utwatsi yivuye inyuma ibirego by'umuryango w'abibumbye by'uko ihonyora ku buryo bukabije cyane uburenganzira bwa muntu. Mu itangazo yaraye ishyize ahagaragara, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Eritrea ivuga ko ibyo birego nta gihamya na gito bifite, ahubwo ngo birinjira mu mugambi uhoraho wo gusenya ibyiza Eritrea imaze kugeraho mu rwego rwa politiki, ubukungu n'uburenganzira bwa muntu. Itangazo rya guverinoma ya Eritrea rirasubiza icyegeranyo umuryango w'abibumbye watangaje ejo bundi ku wa mbere. Bimwe mu byo ONU ivuga ngo ni uko guverinoma ya Eritrea yanize uburenganzira bwa rubanda bwo kugaragaza ibitekerezo byabo, uburenganzira bw'amakoraniro n'ay'amadini. ONU yemeza ko Perezida Isaias Afwerki ubwe bwite nawe ngo yaba afite uruhare muri ibyo bibazo byo guhonyora uburenganzira bwa muntu mu gihugu cye Eritrea. Guverinoma ya Sudani y'Epfo n'inyeshyamba za Riek Machar baraye basubukuye imishyikirano yo guhagarika intambara imaze umwaka n'igice. Kimwe mu bisubizo bashakisha ni ugushyiraho guverinoma basangiye bitarenze itariki ya 9 y'ukwezi gutaha, umunsi Sudani yepfo izaba yizihizaho isabukuru y'imyaka 4 imaze ivutse. Kugeza ubu ibiganiro byose ntacyo byagezeho, ntacyo bitanga, n'amasezerano yo guhagarika imirwano inshuro nyinshi bashyizeho umukono nta na rimwe bigeze bayubahiriza, ndetse n'ibihano umuryango w'abibumbye wafatiye bamwe mu bayobozi bo ku mpande zombi ntacyo byahinduye. None aho bigeze kumuhuza umuryango IGAD wo mu burasirazuba bwa Afrika, hiyongereye ibihugu aribyo bya Afrika bikaze cyane, hiyongereye ibihugu bikaze cyane n'imiryango ikaze: Afrika yunze ubumwe, Uburayi bwunze ubumwe, Ubwongereza, Leta zunze ubumwe za Amerika, Norvège n'Ubushinwa. Iyo ntambara hagati y'ingabo za Perezida Salva Kiir na Riek Machar wahoze ari Vice Perezida we imaze guhitana abantu batabarika, kandi yakuye abandi mu byabo barenga miliyoni 2, ndetse abandi bagera mu 500,000 bambutse imipaka bahungira mu bihugu by'abaturanyi. Ethiopia yonyine ubwayo yakiriye impunzi z'Abanyasudani yepfo 300,000 bose. Ndabashimiye cyane, turasubira mu nshamake.
Turagushimiye Thomas Makuru uhejeje kudushikiriza. Naho mu kanya rero Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu mwanya w'amakuru yo mu karere. Amasasi menshi yumvikanye ejo kwa kabiri muri komine Cibitoke muri quartier ya Mutakura. Byavuye ku mbonera kure yariko irimuka nk'uko amakuru ava mu gipolisi yabimenyesheje. Muri iyo komine kandi bafadikanije na Gagara, bakaba bagize imyiyerekano yabereye muri komine Gagara. Inkuru y'umumenyesha makuru wacu Desire Hatungimana.
Ayo masasu mwumva ni kumutakura muri komine ya Cibitoke, akaba yatangwe kuvuga kuva isaha 8 gushika isaha 10:30 igihe twahava. Intandaro ya vyose yari imbonera kure yari kwishaka kwimuka, hanyuma abanyagihugu bagashaka guturira ibintu vyiwe. Igipolisi gisidukana niyonka bararasa amasasu menshi cyane gushikaho kumutakura ubuzima busa n'ubuhagaze. Abanyagihugu baho kumutakura bakamenyesha yuko iyo mbonerakure yari yimutse igihe imyerekano yatangura itariki 27 z'ukwezi kwa 4, kuva iyo tariki akaba atari bwasubire kuhagaruka. Abanyagihugu rero babanye biwe batumenyeshije yuko ngo biboneka yuko koko imbonerakure zikorana n'igipolisi, uravye ukuntu abasidukanye niyo nka harimo mbere n'intwazangabo zitari nke.
Uyo twabonye ko rayelma imbonerakure zikorana n'igipolisi, kuko nta kuntu umuntu umwe anelema umwe aza kwimugwa n'imodoka z'igipolisi umuyoro, kandi bakoresheje amasasu, bakoresheje igwanisho byica. Ubu twe badutereye abana marakimojene mu ngo bacishaje urukumpango, atamuntu n'umwe mu rupanga ariko arabatera amabuye. Kare bahora bazitera mu ibarabara bariko baterana amabuye n'abantu, mugabo bateye mu mpango z'abantu. Jiwe n'akaruriro nihako abana banje nk'ubu bari mu gitanda, mugabo byabasanze mu gitanda. Icyo nico kibabaje kumva imodoka za leta z'igipolisi zikora kuza kwimura umuntu zikamwimurana n'amasasu ziko zirarasa abanyagihugu atana kimwe bazira.
Amakuru dukora mu gipolisi amenyesha yuko uwo muntu yari mbonera kure koko, kuko no mu nzu yiwe harimwo n'amakaratasi amuranga n'amadarapo y'umugambwe CNDD FDD. Ayo! Ayo! Izo ndirimbo nazo ni z'abanyengagara n'abanyacibitoke mu gihe bari bavuye guherekeza waragiye gufubwa yitavye Imana arashwe n'umupolisi. Baciye bihereza amabarabara ya Ngagara bagenda bararirimba. Umwe mu bari muri iyo myerekano akabatumenyesheje yuko intumbero bihaye badashobora kwiva ko Petero Nkurunziza adasokoye akareka gusubira kwitoza.
Tuzobandanya makarti yose tuyihaye kugira manifestation, tuzobandanya na nakimwe kidutesha nawo baturasa nawo yitavye umwakafa babiri, tuzobana manifestation kushikaho asokorora rujya rupapuro rwiwe yatanze kwa turaze Imana.
Ntabwoba ko mbona amasosiali menshi.
Ntabwoba nukuri. Yaba tufise ubwoba kumva kubaho baturasi abantu bagafa ni twari kugize kubandanye. Twari tumaze kureka ariko ubu nabwo batufise. Ni kuvuga aya masasi kwanza amaze kutumereje ni umutima amaze gukomera. Umutima amaze gukomera kabisa.
Twamenyesha yuko abo mu Ngagara baciye baherekeza abanyacibitoke babageza ku ibarabara rya Kanyoni babona gusubira inyuma. Desire Hatungimana, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Bakunzi b'Ijwi rya Amerika, Ijwi rya Amerika ryongeye ibiganiro mu Kirundi n'Ikinyarwanda. mugitondo uretse programu itangira kuva isa 11 n'igice twongeye amakuru isa 12 isa moya n'isa 2 mugitondo ku gica munsi ijwi rya Amerika ribagezaho amakuru isa 10 sa 11 na sa 12 amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku Burundi ni ku ijwi rya Amerika kuwa mbere kugera kwa gatanu.
Theogene niyo ndiko umunyeshure kuri kaminuza y'u Burundi yarasiwe kumusaga ku munsi wa gatanu w'indwi iheze mu myerekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashinguwe ejo ku munsi wa kabiri. Mugenzi wacu Diane Nini nahazwe yarabikurikiranye.
Ni misengero yitiriwe umweranda Yosefu mu Ngagara ahererejwe inkuka ya misa yo guherekeza umuhisi Theogene Niyondiko yarasiwe ku musaga kwa gatanu w'indwi yaheze mu gihe ariko yamiriza ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu.
None mukama turagusabye ngubandanye uremesha umuryango abagenzi biwe eka nabo bari basangiye urugamba rwo guharanira ukuri. Turabigusabye mukama.
Inkuka ya misi heze abari baherekeje Theogene bahavuye bagira urugendo rubavana ku isengero bafise ivyandiko twashobora gusoma kwa majambo nka turasa amaraso aguma seseka ntiturabaja turiyamirije ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu bongera baririmba bati
ingoma n'utuyobore bategetsu bayobore
ingoma n'utuyobore.
Abari muri ugo rugendo umubabaro wari wose
kwa Mungu ni guhamba kwa gatandatu ni guhamba ubuho twatandukiriye n'imizi hagati mu ndwi abantu bamabahambwe bishwe n'abantu bajije kubakingira nakababara.
Bageza hitwa kuri Sesinga igipolisi cavuye kibiruka inyuma gishaka kubatangira mu kubabuza kubandanya urugendo bariko bagira bagendera inyuma y'umuduga warimonya kwigendera.
Abapolisi bari kubatangira tubegere bacha baturasa
uko babiruka inyuma niko baduza ibiganza baririmba indirimbo z'Imana gucyo babona kubandanya. Bageze kuri Kotebu umwe mu bisongereza by'igipolisi c'u Burundi yatanze itegeko yuko ariko baherekeza Theogene Niyondiko barenga ijana bo kuri imiduga y'amakwaster bari baje banizaniye. Ivyo bikaba bitashimishije abegwa niyo ngingo kuko bari bafise aho bari bibwiye gushika
bagomba gushika kuri Chanique muri rompe tugenda n'amaguru mu rugendo kugira twerekane umubabara dufise murabona yuko bado hagarikiye ngaha kuri Kotebu.
Kumanda hashingwe Theogene abatanguje urugamba rwo kwiyamiriza ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu bavuze ko ari bitera soni kubona abari babwirije gukingira umunyagihugu ari bo bamurasa.
Uyu Theogene ntabuye yarafise ari karabatera ariko bamurasa mu mugongo urusoro rufyukana mu mutima. Aba bantu bariko barapfa mw'ubu buryo aya marasa ari karameneka mw'ubu buryo azobazwa bagomoye zijya ngabo guzishira hajya kumusaba ijya ntatemwa mubona muhagaze ko benshi urya yari kimuga kandi nawe bamurasha ibigirankana kwagira ngo dusabe aya maraso y'abarundi ari karameneka mw'ubu buryo ahagarare ubu dutegerezwa guhaguruka tukiyamiriza ubu bubisha abariko baratugirira ibi bintu tugiye no kubitwarira mureme uru rugamba tuzorutsinda.
Abanyeshure bahora bigana no muhisi Theogene kuri kaminuza y'u Burundi ngo ntibarota basubira mu ishure ico mugenzi wabo azize kitaratorerwa inyishu.
Kwagira tumubwire tuti nyakubahwa Theogene Niyondi kaminuza y'u Burundi tuzofata ugwibagi kandi uru rugamba wazize ntituzoruhemukira nitwaruhemukira tuzoba tuguhemukira gende tubere mu ngoro umukama niwe mwungere udusabe twe dusigaye ku isi kandi usabire kaminuza ico kintu ari kurarondera Imana zikwitronse.
Akaba ashengeye yarageze mu mwaka wa kane yari umuntu w'ishyaka akunda abandi akunda ibikorwa cyane akaba yanakunda inkino cyane cyane akaba mbere yahora akina umupira w'amaguru muri Inter FC.
Theogene Niyondiko ashengeye ibukama afise imyaka 29 abanyeshure batubuhungira imbere y'ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakaba batangaje ko batanguye kuri uno wa kabiri ikigandaro c'indwi yose kizoza kirabera imbere y'ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva igihe c'isaha zibiri kugera igihe c'isaha umunani z'umuhingamo I Bujumbura. Diane Ninahazwe ku bw'ijwi rya Amerika.
Imwe mu miryango y'abanyarwanda bavukiye I Bujumbura ubu bariko barahungira I Rwanda bafise ingorane zo kumenya hari imiryango yabo kugira ngo ibakire. Umwe mu bakenyezi bari bahunganye imiryango yabwiye Ijwi rya Amerika imbere yo kuja bukuru bibe aciye mu Kirundo ko yafashe ingingo yo kuja mu ikambi impunzi hamwe atotora imiryango yiwe yumva ku matwi. Inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze.
Imiryango iriko irahunga muri no minsi iva mu makartie y'Ibujumbura akunze kuberamwo imyerekano. Muri iyo miryango harimo ni y'abanyarwanda bavukiye mu Burundi. Uwo mukenyezi aturuka muri quartier Buterere avuga ko ataye aromoka kubera ubwicanyi butagira izina buriko burahakorerwa ntibunamenyekane.
Tuvuye mu Buterere tujiye mu Rwanda kandi turahunze. Imyerekano ntirahera n'ubu bariyerekana kandi n'abantu barapfa barabakura mu nzu bakabica abandi bagahigwa buhongwe. Nkurumva nicyo kitumye je nemeye kuhava ndahunga barakubita umuryango bakugurura bakabasanga marabo bica bakabica akarorero nko mu Buterere baraherutse kwica umuntu bamwishe mu nzu barabo muri dirisha batera igerenade mu nzu akandi karorero barahitiye gutera umupapa umwe batazira kukeza mutima baramuteye baramurasa magerenade ikintu cy'isaha nzima batanguye saa yine na nusu bahejeje saa sita n'iminota hejuru ariko yarabuze gitabara urumva uwo nawe Imana yarasayidira iyo adasayidira aba yarapfuye.
Uwo mukenyezi yarahunganye n'abana batatu n'umutamakazi w'imyaka 80 avuga ko abanza kuja kurondera inshuti ziwe yumva ko zoba zituye ibutare vyanse naho wagafata inzira yo kuja mu ikambi impunzi mu gihugu ciwe.
Tugiye mu nkambi twicaremo
nta nshuti muba mufise bakire hari
sindabizi yuko tuyishikira kukubera igihe ni kinini imyaka 80 turamaze imyaka hafi 60 akarorero cyewe navukiyeyo nkurirayo aha ndagiye gusa kubwo kuvuga ati numva yuko hari imiryango mu Rwanda mbanza kucayo nina ubura ncambana nyamunkambi ninabona uburyo bunshikanaye.
Kubera uburyo buke bafise ngo babanza kugurisha utwabo bafise ku mahera y'intica n'ikize kugira ngo bashobore kuriha urugendo kanatsinda ngo bisize mu nzu basigara barabisahura
bemara kugurisha utwofise
bagurisha n'inkibiki
kaba gahuzu kaba utuntu two mu nzu yabiparasera nuko nyine ariko baguhara umwe nyine kuko no yaguha kugira ko nawe bitazohava bimworohera haraho azahunga akabisiga abasuma bakiba
abantu basize inzu zugabo baratanga ibintu byo kuyiba
barabomora bakiba bagakura ibirimo none basanze inzu yugaye barabomora n'imiryango babishoboye bakayikura.
Inzira ya hafi buciyemwo bahunga batazimbwe n'urugendo mu buryo buke bwiwe kugira ashike ibutare ngo hari ku mupaka wo mu ntara ya Cibitoke aho naho kwarengana ngo ni Imana mpa
mbonera kure zisubiza abantu inyuma
hehe
aha kuri uyu mupaka wa Cibitoke nta utambuka kandi ni umuntu w'umusore azikwa ari karahigwa kubera cyagihije bavuze bakubise kudeta uwafurashe wese akagira ubwo bagahunga bakamugabiriza yuko agomba ko bagomba kumwica agahunga baramugarura kandi umusore bafashe ntagaruka muhira ntagaruka muhira bacha ba uyobegu yakamanganiye uwo bakuye mu nzu wewe hoho uranabibona ko uranabyumva ko bamukuye mu nzu cyangwa bakamwicira mu nzu.
Ku mupaka wa Gasenyi Kirundo naho habandanya guca abahunga haraboneka kandi n'imodokari z'indundi ziva mu Rwanda zitari nke ntibemera kwemanga ko bahungutse kuko bagendera ku mpapuro z'inzira usanga n'impamvu z'urugendo zitandukanye no guhunga. Ubajije bukebuka ariko hari abavuga ko bavuye kuraba imiryango yabo na cane cane abasabye amashuri y'abana ba mu Rwanda abahungutse ariko ubamenyeshwa nuko imodoka irimo umuryango wikwiye n'amavarizi menshi kandi manini mu kayira k'Ikirundi gacamo abagenda n'amaguru n'amakinga atavyangombwa uruja n'uruza rwaragaze kuvaho abategetsi b'intara ya Kirundo bongereje inguvu zo guhagarika ibiharage bijabuka mu Rwanda. Aba bakora ku kayira bavuga ko abahaca bari abanyakirundo bitwa ko bahungutse ngo ariko baje gusarura imyaka y'ibiharage nabo ngo bakaba bakubita babangura. Mu Kirundo, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Ushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,073. kumusi waga tanda tu no kumusi wimana guhera isaha chumi naziri gushisaha chumi naziri nigichezo kumuhinga mo mutu kumvira kuri kilo helsi wihumbi chumi na witan ijana na miongu munani na kilo helsi wihumbi chumi na witatu ama jana tanda tu na miongu tatu mugihe kumusi wimana guhera isaha chumi naziri gushika isaha chumi naziri nigichezo kumuhinga mo mudu kuri kila na kuri kilo helsi wihumbi chumi na witanu ama jana nene na miongu tanda tu na kilo helsi wihumbi chumi nilwi na majana tanu na miongu tatu radio Ijwi rya Amerika radio yanyu tuve mu Burundi tuje mu Rwanda aho Pasteur Jean Weekend amaze kubwira Sentare Nkuru mu Rwanda ko adashaka ko dosiye yiwe yogera mu maboko y'abavoka yahawe n'urunani rw'abavoka avuga ko atabashaka ingingo ayifashe inyuma yaho Sentare Nkuru yanse byifuzo yari yayishikirije yanka abamwunganira ibindi kuri inkuru twumvirize Asunta Kaboyi
Ubwo yagezwagaho umwanzuro wafashwe n'urukiko rukuru ku byifuzo byari byatanzwe na Pasteur w'Inkindi birimo kwanga abavoka yahawe n'urugaga basimbura abo yahoranye bikuye mu rubanza rwe ku mpamvu zo kutumvikana ku mafaranga bahabwa na Ministeri y'Ubutabera Pasteur w'Inkindi yerekanye ko atishimiye icyemezo cy'urukiko cyashimangiraga ko abo bavoka yahawe n'urugaga aribo bazamwunganira ko ndetse bahawe amezi atatu ngo be bamaze gutegura urubanza neza Pasteur w'Inkindi yahise avuga ko ashinganishije dosiye ye ko itagomba kuzagira mu maboko y'abo bavoka atawemye kuvuga ko adashaka ko ndetse bazanywe n'ubushinjacyaha ngo bazakomeze kumushinja Urukiko kandi rwananze icyifuzo cya Pasteur w'Inkindi cyasabaga urukiko rukuru guhagarika urubanza rwe ngo abanze ategereze icyemezo kizava mu rukiko rwa Arusha aho yasabye urwo rukiko ko rwakwimura urubanza rwe rugasubizwa Arusha kuko yavugaga ko mu Rwanda atazabona ubutabera urukiko ruvuga ko nta tegeko na rimwe uw'Inkindi ashingiraho asaba ko urubanza rwe rwaba ruhagaze Pasteur w'Inkindi wangiwe ibyo yari yasabye urukiko byose yahise abwira urukiko ko ajuriye ndetse yanga gusinya ku nyandiko z'urukiko ikibazo cy'imishahara cy'abavoka baburana mu manza zoherejwe mu Rwanda zikuwe mu bindi bihugu gikomeje kudindiza izi manza aho abavoka bagenda bikura mu manza bavuga ko batabashije kwemeranya na Ministeri y'Ubutabera ku mushahara bagomba kujya bahabwa iki kibazo kiri mu rubanza rwa w'Inkindi ni nacyo kiri ubu mu rubanza rwa Munyagishari Yohani na ubu ugaragara mu rukiko adafite abamwunganira nyuma yaho abatangiye urubanza rwe baruvuyemo bavuga ko Ministeri y'Ubutabera yemera kujya ibishyura amafaranga miliyoni 15 kuva urubanza rutangiye kugeza rurangiye nyamara abo bavoka babiri bo bifuza guhabwa miliyoni imwe kuri buri wese kugeza igihe urubanza ruzarangirira urukiko rukuru naho rwafashe umwanzuro w'uko inzego zibishinzwe zafasha Munyagishari kubona abandi bavoka bakwemera guhembwa amafaranga atangwa na Ministeri y'Ubutabera kuko mu rugaga rw'abavoka hagaragara bakwemera guhembwa ayo mafaranga iki cyemezo cy'urukiko nacyo nticyashimishije Munyagishari wari mu rukiko maze ahita avuga ko akijuririye kuko atifuza abandi bavoka bacya ngo kuko abo yahoranye ari bagifitiye icyizere kugeza ubu yahise abwira urukiko ko nawe iki cyemezo akijuririye imishahara isabwa n'abavoka bunganira abazamwe mu Rwanda bakuye mu bihugu bari barahungiyemo imaze gutinza cyane izi manza kuko mu manza z'abakurikiranwe ibyaha bya Jenoside bazamwe mu Rwanda urubanza rumwe rwabandura Sharire n'urwonyine rwarangijwe ku rwego rwa mbere izindi zose zigenda zisubikwa abavoka bazitangiye bavuga ko bazivuyemo ko Ministeri y'Ubutabera itabashije kuba amafaranga bifuza Ministeri y'Ubutabera yo yemera gutanga amafaranga agera kuri miliyoni 15 kuri buri rubanza rwoherejwe mu Rwanda ruvanwa mu bihugu byo hanze kuva rutangiye kugeza rurangiye abavoka bo bagashaka asumbyeho urukiko rwakomeje gusaba abaregwa banga abavoka bahabwa ko noneho bakwizanira babo bashaka ariko ibi bikadindizwa nuko abaregwa bose bavuga ko ari abakene badafite ubushobozi bwo kwishyurira abavoka Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika ikigani
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Inama y'ishiramwe mpuzamakungu ireje umutekano ku isi yose yaremeje ingingo ihamagarira ibihugu byose bigize iryo shirahamwe n'ibiri mu ntambara birimwo gukingira abamenyesha makuru aho bariko barakorera hose. Iyo ngingo iremeza neza ko itangazwa makuru rikozwe mu mwidegemvyo kandi atawe guhagaza ku kakano ari ngombwa mu bihugu bishaka ingendo y'intwaro rusangi. Iyo ngingo iributsa ko n'ibihugu biri mu ntambara bizobazwa mabi akorewe abamenyesha makuru ko agateka kumenyesha makuru ko kubahirizwa hari hose maze agakora umwuga wiwe adaturubikwa. iyo ngingo 22/2022 yafashwe mu gihe itotezwa ry'abamenyesha makuru rikuma ryiyongera ku isi birimo kwicwa bunyamaswa kunyuruzwa no gufungwa ubusekera leta zunze ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu ni Ambassador Samantha Power yarashimikiye kuvyashikiye Mazen Darwish yatwara ikigo cyo gutangaza amakuru muri Syria citwa Syrian Center for Media and Freedom of Expression yatangaje amabi yakozwe ku ntwaro ya Assad. Darwish na bagenzi biwe babiri Hani Zitani na Hussein Gader baciye bafatwa barapfungwa mu mwaka wa 2012. Urubanza rwabo rukaba rumaze gusubizwa inyuma inshuro 24. Ambassador Power yaramenyesheje ko abamenyesha makuru batabangamiwe gusa mu bihugu biri mu ngwano. Yavuze ati uravye hijya no hino kwisa uzosanga ibimenyetso bibura iburabuzwa cy'ubwigenge bwo kumenyesha makuru bijana kenshi no guhungabanya gateka kazi na muntu. Ubururo yatanze bwaravugamwo abamenyesha makuru 9 bapfungwe mu gihugu cha Ethiopia harimo 6 bakoresha ubuhinga bw'ingurukana bumenyi bapfunzwe kuva mu 2004. Ambassador Power yongeye yavuga ati iyo hari abamenyesha makuru bagiriwe nabi mu buryo bwaribwo bwose ari ukwangazwa uguterwa cyangwa kugirwa nabi uko ariko kose ibyo birafise ingaruka mbi ku bandi basigaye kuko basigara batanga inkuru icagaguye bakabaho banyegeye cyangwa bagahunga ibihugu byabo kandi ibyo bihugu byari bikeneye inkuru z'imvaho kandi zitanzwe mu mwidegemvyo. Muri iyo ngingo ya 22/2022 amakungu yaremeje naze ko ari nkenerwa cyane gukingira abamenyesha makuru bihaniza ibihugu n'imirwi itubahiriza ubwo burenganzira ko bo bikurikiranwa ko ati ubuharageze yuko uwo mugambi uva mu mvugo ukaja mu ngiro.
Iryo ryari jambo ry'intanga marara ryabashikiza imigabo n'imigambi leta zunze ubumwe za Amerika. Nshuti mwese mwaduteze amatwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu Thomas Kamirinda twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize aya makuru. Thomas
ndagushimiye Fide. Muri Syria umutwe w'inyeshyamba Armée Syrienne Libre ASL mu magambo ahinnye ejo wigaruriye ikigo cya gisirikare gikomeye cyane cyitwa Liwa 52 cyangwa Brigade 52 mu majyepfo y'igihugu. ASL iyo ntiri muri ya mitwe y'intagondwa yarimaze imyaka 4 yose ishaka gufata icyo kigo. Brigade 52 ifunguriye ASL umuhanda munini cyane uva mu murwa mukuru wa Syria Damas ugana ku mupaka wa Yordania. Mu mupira w'amaguru igikombe cy'isi cya 7 mu kiciro cy'abagore FIFA 2015 imikino yatangiye kuwa 6 ushize muri Canada izarangira ku itariki ya 5 y'ukwezi gutaha. Afrika ihagarariwe na Cameroon, Côte d'Ivoire na Nigeria. Mu Misiri urukiko rwarerukatiye urwo gupfa abantu 11 mu rubanza rw'abantu bateje imidugararo muri stade y'umupira w'amaguru ya Port Said mu majyaruguru y'igihugu mu 2012. Abantu 74 baguye muri iyo mibyigano. Naho guverinoma ya Eritrea iratera utwatsi ibirego by'umuryango w'abibumbye by'uko ihonyora ku buryo budasubirwaho uburenganzira bwa muntu. Ndabashimiye cyane rero, ngaho mugire umunsi mwiza. Ariko rero twabibutsa yuko nanone guverinoma ya Sudani y'Epfo n'inyeshyamba za Riek Machar baraye basubukuye imishyikirano yo guhagarika intambara imaze umwaka n'igice ku muhuza umuryango IGADO mu burasirazuba bwa Afrika. Hiyongereyeho ibihugu by'ibigugu n'imiryango ikomeye Afrika yunze ubumwe, Uburayi bwunze ubumwe, Ubwongereza, Leta zunze ubumwe za Amerika, Norvège n'Ubushinwa. Ndabashimiye cyane.
Njuti mwakurikiranye ibiganiro byacu ku ijwi ry'Amerika kuri isaha aha niho bigarukiye. Mwakoze kudutega amatwi kanya ibiganiro byacu birabandanye.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.